Imwumvire zani radio izwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ivide niyo ngabo abaramutsa bwezi wacu ari Yesu Bigirimana dushikiriza makuru yo hijya no hino ku isi.
Ndakura mu kije Fideli yavugwa cyane muri iki gihe ni muri Afghanistan. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ejo ku munsi wa kane ko izorungika abasirikare 300 gukura abakozi ba ambasade yayo iri I Kabul ku murwa mukuru wa Afghanistan mu gihe abatalibani barushiriza kwagura karere mu gufata ica gatatu cy'imigwa mikuru y'intara mu ndwi imwe gusa. Iri tangazo ryashyirijwe inyuma y'amasaha make abasirikare ba Afghanistan bahunze igisagara cha Herat kigira gatatu mu bunini gifashwe n'abatalibani. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire muri Amerika Ned Price yavuze ko bariko baragabanya abakozi b'abasivile ku murwa mukuru Kabul kuko ubwoba bwo gufata icyo gisagara burushiriza kwiyongera, ariko avuga ko ambasade ya Amerika izoguma yuguruye. Mu gihe abatalibani bigamba ko bariko begereza kuzokwigarurira ubutegetsi, ishyirahamwe rya Buraya ryo ejo ku munsi wa kane ryaragabishije ko bazokumirwa n'amakungu mu gihe bohirahira bakazofata ubutegetsi biciye ku nguvu za gisirikare muri icyo gihugu. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire mu muryango umwe bwa Buraya Joseph Borrell yavuze ko abatalibani bazokumirwa batazokwemerwa kandi batazoshigikirwa n'amakungu. Borrell avuga ko Uburaya bwo bwifuza kubandanya bukorana kandi bushigikira abanyagihugu ba Afghanistan, ariko aragabisha ko uko gufasha kutazoba kiretse abafu ubutegetsi muri icyo gihugu bumvikanye bagasangira ubutegetsi mu mahoro kandi hakubahirizwa n'uburenganzira bw'abanyafganistani bose harimo n'abagore, urwaruka hamwe n'inkehwa. Ku mugabane wa Afrika, abasirikare batwara Chad barongowe n'umuhungu wa nyakwigendera Perezida Idriss Deby Itno ejo ku munsi wa kane baratumiye imihari yose itwaje ibirwanisho mu biganiro atawe bizokumira bitumbereye kuzogarukana demokarasi muri icyo gihugu cyo mu karere ka Sahel. Umuvugizi wa leta ya Chad Abderrahmane Kulamala yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko imigwi yose yitwaje ibigwanisho yatumiwe muri ibyo biganiro ariko igasabwa kuzobanza gushyira hasi ibirwanisho. Yavuze ko ibiganiro bizoba mu kwezi kw'icumi na kumwe n'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka wa 2020.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru kuri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika barasabye ejo ku munsi wa kane Somalia gutunganya amatora mu kwezi kw'icumi naho intagondwa z'abayisilamu zama zigerageza gutera ubwoba mu gihugu. Intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika muri ONU Francisco Madeira yabwiye ONU kwahangayikishijwe n'amakungu yuko Al-Shababu iriko iratera ubwoba abarongozi bo mu nzego z'ibanze mu kubabuza kuzokwitabira ayo matora. Ni mu gihe amatora y'abashingamateka n'ay'umukuru w'igihugu muri Somalia amaze gusiba akatari gake kuva mu kwezi kwa kabiri bivuye kutumvikana hagati ya leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo. Ibihugu bya Israeli na Maroc biri mu mugambi wo kugurura ambasade zabyo mu mezi abiri ari imbere. Ibi byashyikirijwe n'umushikiranganji wa Israeli ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Yair Lapid ejo ku munsi wa kane mu rugendo yarimwo muri icyo gihugu cyo mu buraruko bwa Afrika. Ibihugu bya Maroc, Emirat z'Abarabu Zunze Ubumwe, Bahrain hamwe na Sudani byose biza byaremeye kunagura imigenderanire na Israeli mu masezerano yitiriwe Abraham yafashijwemo na Donald Trump yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Alois Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hijya no hino ku isi. Amakuru yo mu biyaga binini. zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zisaba ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita impunzi HCR ku mugambi uko zitahukana buhagarikwa.
Transfer Leta ya Tanzania nayo kuba abantu bakarindira kanza guhagarika kuhungura kubera iki kiza cya corona gitera kikwira abantu tukacyandaba.
Ni ukuri twe turabye dusanga umengana urwa nkubatwanga.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania. Leta Burundi yafashe ingingo y'ikongereza igiciro cy'icyayi mu Burundi kandi ejo ku munsi wa kane komisiyo ijejwe gutorera inyishu ibibazo by'ubutaka n'ayandi matungo yasubije leta matongo abiri arenga hektare zitanu mu gisagara cya Bujumbura. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kongereza igiciro cy'icyayi kiro kimwe cyavuye ku mafaranga 250 y'amarundi kija ku mafaranga 280. Ubushikiranganje bw'uburimyi bwemeza ko icyayi kiri mu bitegwa bitatu njabukamazi bizanira amafaranga y'agaciro igihugu uretse ikawa n'ipamba. Umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye.
Igiciro cy'icyayi gishogwa gihejeje gusoromwa kikiri amababi congewe ko amafaranga 30 y'amarundi ku kiro kimwe. Ibi byatangajwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deugide Rurema mu kiganiro ahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura asigura ko ari mu ntumbero yo gutera intege abarimyi b'icyayi basa n'abariko baradebukirwa.
Ikiro kikaba kivuye ku mahera 250 kikaja ku mafaranga 280, ni ukuvuga ko hiyongeye ko amafaranga 300 ku kiro cy'amababi y'icyayi. Dusabye abarimyi b'icyayi kubandanya bitaho icyo gitegwa kandi bijukire no kujya mu makoperative kuko niyo nkingi iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icyayi no kutagirishiramo ifumbire. Cyo gituma dusabye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icyayi kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu.
Icyayi ni igitegwa kimwe muri bitatu njabukamazi iruhande y'ikawa n'ipampa kirimwa cyane cyane mu bice by'imitumba miremire n'abarimyi barenga 60,000 nk'uko ihinguriro ry'icyayi OTB Office du Thé du Burundi rivyerekana. Abanyamugamba itora no mwijenda mu ntara za Bujumbura, Mwaro na Bururi aharimwa icyayi cyinshi barashima ako karusho bahawe na leta, yamara bakavuga ko ayongewe ari make bagereranije n'uburyo bakoresha kugira ngo umwimbo mwiza uboneke. Icyo bikoze bemeza ko icyayi kibafitiye akamaro kanini.
Umwana arigiye ku ishuri ariga tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu wa mwana agaca yiga neza tumutangira amafaranga ku ishuri.
Icyayi rero mbona kifitiye akamaro kanini rwose kuko ndiko ndaraba mu buzima bwanje, ubu nibwo buntungiye umuryango, nibwo nico kimfasha kwigisha abana n'akarasiyo.
Je cyayi nateye no kwikira mfitiye akamaro rwose, abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cyayi.
Igiciro kikiyongera kigatuma kija niburi nko ku mahera 300 canke na yarenga
kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre hari n'igihuriya niyo nguranyo credit ugaca usanga usigaranye ubusa.
Aha ubushikira nganje bw'uburimyi buhamagarira abo barimyi b'icyayi kugwiza umwimbo n'indimiro kugira ngo igiciro bifuza kizoboneke. Umushikira nganje Rurema yabigarutse ko
leta yihaye gukora ibi bikurikira: kugwiza amatuta y'imibyaro y'icyayi no guteza icyayi mu zindi ntara, kama kubandanya gushiraho amashirahamwe n'amakoperative y'abarimyi b'icyayi mu ntara kama ya Mugamba no mu micungararo y'amahinguriro ya Jenda na Tora, kuko byaribonekeje ko abarimyi baho bakiri inyuma gushigikira no gukurikiranira hafi abanyamitahe bifuza gukorera mu gisata cy'icyayi, kubaka amahinguriro mashasha, guhimiriza abarimyi n'amashyirahamwe gukorera neza icyayi cyabo, bongere basubiriza imirima yahebwe, bagura indimo, kuronsa imibyaro n'ibindi bya nkenerwa abarimyi.
Abarimyi icyayi baratahura cyane icyiyumviro cyo kugwiza indimiro, bakemeza ko bamaze kugishyira mu ngiro.
Ngira imyaka bibaye 1920 ndimi icyayi, urumva rero bari kubambarira kwagura indimo z'icyayi jenda byumva neza cyane kuko ndabona kamaro bifitiye
twegura abana nk'ubu haraga mugabo umuntu aheza akajya mu makoperative bagaheza bakaturonderera nkaho nyene twoza turagitera nk'abo mashira hamwe niho nibaza ko twaba twavuye gose imirimo z'icyayi
ihinguriro gicaye OTB yerekana ko ubu rifisi mirima y'icyayi iri ku mahegitari arenga 10,000 mu gihugu cyose ku mwaka ubu haboneka umwimbu urenga amahegitari 11,000 icyo gitegwa cinjiriza igihugu amafaranga y'agaciro kanatsinda icyayi cy'u Burundi gifise akanovera keza nk'uko ihinguriro OTB ribishimangira Pierre Clavé Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Tugume mu Burundi aheje ku munsi wa kane komisiyo ijejwe gutorera inyishi ibibazo by'ubutaka n'ayandi matungo yasubije leta amatongo abiri arenga hegitari 5 mu gisagara cya Bujumbura Roje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya abandanye iyi nkuru
Ibanza byashyikirijwe leta ko ari bibiri biri mu zone ya Ngagara komine na Yangwa mu buraruko bw'urumbwa mukuru butunze Bujumbura imwe amashuri y'abigenga yashinzwe n'impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda bari bahungiye mu Burundi mu myaka 60 ni Sesenga Priere hamwe na Sedori Nite ingingo yashyizwe mu ngiro ubundi yafashwe no mu rwisa n'itebe utatu amatati y'amatongo n'ayandi matungo mwaka w'2014 Kode Fuana hondi mvugizi mu gusentebe yemeje ko kuva kuri uyu wa kane atayikorwa na kimwe kizosubira kurangurirwa ahantu leta itakire kuye
abagize umugwi sentebe mu gisagara cha Bujumbura bari kumwe n'abaserukiye mu mugwi muri commune no muri quartier yindwi muri Ngagara baremeje ko bashize mu ngiro ingingo yafashwe n'umugwi sentebe ku rwego rw'igihugu ikaba ivuga ibi bikurikira ingingo ya mbere ari imwe rudende itongo ripima ihegitari 2 n'ama are 60 rimwo lycée centrale Saint Gabriel risubijwe mu minwe ya leta bisigura ko guhera uyu munsi ibikorwa byose birimo birabera ngaha bisubira kubandanya ari uko bafise uburenganzira bahawe n'umushikiranganji ajejwe inyubako za leta no gutunganya ibisagara kuko ariwe ashikirijwe iritongo n'amazu arimwo kwizina rya leta y'u Burundi.
Kwa mashuhure baremeza ko bari basanzwe bazi neza ko bakorera mu kibanza cya leta. Gusa bayisaba kwibaza ku ibondo bihiga muri kino gihe umwaka w'ishuhure guye gutangura. Salvatore Sazimana yaserukiye Senga Brienne.
Twari tuzi kuva tucinjira ngaho mu mwaka w'1994 twari tuzi neza yuko izi nyubako n'ikibanza zirimwo ari bya leta y'u Burundi. Ni nacyo gituma rero twaragiye turavugana ibijanye na loyer twebwe tucinjira ngaha muri uwo mwaka w'1994 aha hari mu bugaragwa hose hari civil armed découvert y'uclôture nta yariho duca turaje inama rero n'abavyeyi baratanga contribution yabo shuri turubaka mutureke tubandanye ivyo bikogwa sububa promo wa muhagaritse ngamuzo wa muhagaritse kwitegurira rentrée scolaire 2021-2022 ibindi muzoduhakanya dusubire twicare tuvugane ngene vyogenda kuneza y'igihugu y'ibibondo tureze kuneza y'abavyeyi
umushikanganje doga hasi yasanganiye umwami yajeje inyubako za leta n'itunganywa ry'amatongo yayaroye kugabana ayo matongo yatanze umwizero ko atawuzokwirukana wamwe
kubera umwami ushobora gutangura harimo amashuri ibisi ibintu umuntu yacu avuga ngo ubonye ngo arafashe ingingo uyu munsi nyene ni ibintu tuzaza gukora mu bwitonzi kugira ngo ntihagire ibintu biteza kononekara ubwo byononera abavyeyi byononera nabo bana bizakorwa ku neza y'abintu byo kubose kuba imirimo nayo isanzwe ihakorerwa turi muri leta ngo zireta mvye yo guhera uno munsi twiteze yuko nta kibazo nyamukuru giteza guca kihaba nta ngingo tujye gufatira ngaha ahubwo abo basanzwe bose ibyo bahakorera imiryango iruguruye haribo dusisangure turabe amategeko icyavuga hama turabe naho dutegerezwa guhuriza nta muntu n'umwe azakuvunikira muri iki gikorwa leta ngo zireta mvye isi yo kurusha abantu siyo guvuna abantu niyo kubatunganiriza
ariko bari barikatiye kuri izo yibanza bo babwira kwibarabara
yego turashikirijwe nka leta iritongo mugo twumvise yuko uburinganire bwaje twatwagumizwe yagihe gitari 5 mugo twumvise yuko hashobora kuba harimo abinjiye indani muri izo gitari 5 buri no munsi twogera twapimye abahinga nico bajejwe ama platwa yabonye bazoze bayazene bayakorere ko ama barabe kwa bantu binjiye indani cyangwa batinjiye indani hazo cyakora amategeko ntakindi
leta burundi yemeza ko kuba mu kwezi kw'icyenda 2020 maze kwisubiza amatongo afite uburinganire bw'amahegitari arenga 370 akazoshyirwamo hanini ibigo by'iratiro by'uburinganire n'ubworozi eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho sentare y'intango ya Kicukiro I Kigali mu Rwanda yaburanishije urubanza uwitwa Venant Rutunga yagirizwamo ibyaha bya genocide. Uyu mugabo yahoze akora mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'uburimyi n'ubworozi Isa Rubona yasabiye kuba arapfunzwe mu kigo cy'ukwezi mu kurindira ko urubanza rwiwe ruburanishwa mu mizi. Eric Bagire ubusa arabigaruka ko muri ino nkuru.
Iburanisha rya none ryiganjemo imakazi ishingiye kukumenya niba Bwana Venant Rutunga afunzwe mu buryo bwubahije amategeko n'inzitizi zazamuwe n'umunyamategeko Sophonisse Bazigumwunganira. Bitandukanye n'abandi bafungwa baburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, Bwana Rutunga afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge aho gufungirwa muri kasho ya polisi n'uburinzi bwe nubwo muri gereza kandi baramutwara muri bisi ya gereza itwara abafungwa. Umunyamategeko umwunganira yavuze ko kugeza ubakurikije iby'amategeko ateganya bigaragara ko Rutunga afunzwe binyuranije n'amategeko. Yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko amaze afungirwamo abakekwaho ibyaha yemezwa n'urukiko gusa. Uyu munyamategeko yibutsa ko uwo yunganira inkiko gacaca zamukatiye gufunga ubuzima bwe bwose adahari, ariko ko icyo cyemezo cyagombye kubanza guteshwa agaciro mbere yo kuburanishwa. Ibihabanye n'ibyo kumufungira muri gereza byaba igihe yaba ari kurangiza igihano. Uregwa yabwiye urukiko ko ibyo kuba yarakatiwe n'inkiko gacaca atabizi. Yavuze ko n'ubushinjacyaha bumurega butagaragaza urukiko gacaca rwamuburanishije adahari. Ubushinjacyaha busaba ko inzitizi zatanzwe n'uruhande rw'uregwa zateshwa agaciro kuko busanga nta shingiro zifite. Bwasobanuye ko Rutunga adafunzwe nk'abandi bafungwa muri gereza ya Nyarugenge, buvuga ko ahubwo ubutabera buhamucumbikiye bishingiye ku masezerano igihugu cy'Ubuhorande cyagiranye n'u Rwanda mbere yo kumwohereza. Bwasobanuye ko muri gereza ya Nyarugenge ari hamwe mu hari ibyumba byiza bicumbikirwamo abantu baba baturutse mu mahanga. Buravuga ko byose byakozwe indorerezi mpuzamahanga zibizi kandi ko zibikurikirana umunsi ku wundi. Ubushinjacyaha bwemeje ko urukiko nirurangiza gufata icyemezo kimufunga by'agateganyo azajyanwa muri gereza ya Mpangano yakira imfungwa zo ku rwego mpuzamahanga. Gasobanuriye urukiko ko icyemezo cy'agacaca gifunga Rutunga kizasuzumwa kandi kigateshwa agaciro n'urukiko ruburanisha urubanza mu mizi. Maitre Sebaziga avuga ko nta na rimwe amasezerano hagati y'ibihugu akuraho amategeko u Rwanda rugenderaho kuko ari ndemyagihugu. Ubushinjacyaha bugashimangira ko bumucumbikiye muri gereza kandi ko n'ikimenyimenya atarambara impuzankano y'iroza iranga abagororwa bafunzwe. Mu ishati y'ibara ryera, ikoboyi y'umukara n'amataratara mu maso, Rutunga yumvikanye imbere y'umucamanza avuga ko akigera muri gereza bashatse kumwambika umwenda w'iroza basanga ushaje, bamupima bavuga ko bagiye kumudodeshereza. Gusa kika ko baje gutahura ko baba bakoze amakosa. Nyuma yo kumva izo mpaka ku mpande zombi urukiko rwanzuye ko ruzazisuzumira hamwe n'urubanza rutegeka ko iburanisha rikomeza, icyaha ku kindi ubushinjacyaha burega Rutunga ko mu mpera z'ukwezi kwa kane 1994 ubwo yari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cyari cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi Izari Rubona yagize uruhare mu mpfu z'abatutsi bakoranaga n'abandi bahahungiye. Aregwa ko yatanze amabwiriza ku bahutu yakoreshaga bakica abatutsi bakoranaga muri Izari Rubona kandi ko bimwe mu bikoresho gakondo by'imihoro n'amasuka byakoreshwaga byavuye muri stoki y'ikigo yarakuriye. Bumurega inama yakoreshaga muri icyo kigo zigamije kwica abatutsi. Ubushinjacyaha buramurega kandi ko yafashe imodoka y'ikigo agiye Butare gusaba prefe inkunga y'abajandarume agamije ko bica abatutsi bari bahahungiye. Buramubaraho impfuza bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Ubushinjacyaha buvuga ko nawe ubwe yagaragaye yambaye imyenda y'interahamwe afite n'agafuni mu bitero byisha abatutsi. N'ingingo isa niyatangaje Rutunga amaze aho yari yicaye asoma dosiye y'ibirego ntiyabyihanganira kubita agatwenge mu rukiko umucamanza aramwitegereza. Bwanzura ubushinjacyaha bwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma bumukekaho ibyaha, bukamusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi imbere y'uko urubanza rubutangira kuburanishwa mu mizi. Buravuga ko mu kumurekura ashobora kongera kwihisha ubutabera cyangwa akabangamira iperereza rikimukorwaho. Afashe ijambo uregwa nta byinshi yavuze ku byaha bamukurikiranyeho. Yikomye ubushinjacyaha ko mu kumurega hatandatu bwirengagiza. Ibyo birimo ko buvuga ko yakoze ibyaha mu ishyaka CDR ryari ryiganjemo baheza nguni mu gihe kuva muri 1994 kugeza 1994 atsemba ko nta shyaka rya politiki yabarizwagamo. Yemeza ko bwirengagiza ko yagiye gutabaza abajandarume ikigo cyahizari rubona cyatiwe n'abagizi ba nabi. Aha kandi ibyo aregwa byose akavuga ko n'umumanza zivugwa ku byaha byabereye kuri zari rubona ntaho bigeze bamugaruka mu babigize mu ruhare. Akibaza impamvu avuzweho nyuma y'imyaka 27 ishize ari uko agiranye ibibazo n'abahorande bakamusubiza mu Rwanda. Umwunganira akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagiza ko hari n'abatutsi Rutunga yahishe muri jenoside. Avuga ko nta muntu n'umwe mu bo Rutunga yakoresheje cyangwa yigishije wigeze avuga ko yagiriraga urwango abo mu bwoko bw'abatutsi. Uyu munyamategeko arasaba ko yunganira afungurwa by'agateganyo gakurikiranwa ari hanze. Avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma afungwa kandi ko adashobora gutoroka kuko nta n'impapuro z'inzira kigira. Ubushinjacyaha burega Rutunga ibyaha bya jenoside, ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gukora jenoside n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Mu mpera z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka nibwo yagejejwe mu Rwanda avuye mu gihugu cy'Ubuhorande. Ni nimero ya 7 bamaze koherezwa n'icyo gihugu bakaza kuburanishirizwa mu Rwanda. Icyemezo cyo gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo bwana Venal Rutunga kizamenyekana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8. Aha bugira ubusaha ijwi rya Amerika i Kigali.
Baramukije bakunzi namwe banyoni bijwi rya Amerika. Ntumbero ko amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tuje muri Tanzania aho zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta zisaba ishami ry'ishyirahamwe Onigita impunzi HCR na leta y'icyo gihugu kuba barahagaritse umugambi wo gutahukana impunzi. Bavuga ko hari ikibazo cya COVID-19 kibandanya guhitana abatari bake. James Joven umenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania araduha idonido kuri iyi nkuru.
Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakunguno cyita ku mpunzi n'abimukira IOM kuri wa kane kimwe kubandanya n'umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo. Abaraye mu gihangare mu nkambi ya Nduta batahutse kuri wa kane bagera 521 bajyanywe mu ntara z'Amakamba na Ngozi. Impunzi z'abarundi zirimo gutahukanwa muri iki gihe benshi n'abiyandikishije mu mpera z'umwaka uheze w'2020. Abiyandikishije bari bazi yuko bazoca bajyanwa muri icyo gihe nyene, ariko gushika n'ubu aracika ikiringo cy'umwaka wose. Bamwe bamwe bakiri mu nkambi naho benshi muri bo bamaze gutahukana. Mu bitigire bitangwa na SR urindwi batahukanwa barenga 500 biyandikishije ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Mugera korona ukomeje kwica batari bake cyane cyane abageze mu zabukuru. No mu makambi hari abapfa naho bitavugwa. Urucanco nago rukaba rutaragira muri izo nkambi. Iyo mpamvu itumye izo mpunzi zisaba HCR hamwe na leta ya Tanzania kuba irahagaritse umugambi wo gutarukana impunzi ziyandikishije ku bushake bwazo. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro iri rya Amerika.
Twe impunzi turasaba Leta ya Tanzania nayoweni ko babanza bakarindira bakabanza guhagarika guhungura kubera iki kiza cya korona gitera kigwira. Nicyo gituma tuvuga ati byobanza bigahagarara tukabanza tukacandagwa kazana urwo rucandago rubereye banje kusuzuma bakaraba ko rumeze neza tukabanza tukacandagwa.
Ni ukuri twe turavye dusanga umenga n'urwa nkubatwanga ibintu byose byarahagaze mugabo ukaca ufata abantu benshi ukabahungura ubatahana honyene iyo bashitseyo barabinuba bakabinuba ata abantu bo batuzaniye indwara ya korona. None imiduga bacamwo iba irimo abantu benshi ntishobora kumenya yuko umuntu uwo muntu atabagwaye korona cyangwa umushoferi atabagwaye korona. None ivyo bintu bizahugarukira hehe? Twe n'ukuri byatuyobeye
twe twifuza yuko ashe tworonka ibintu bye ibikoresho bikwiye kugira umuntu wese afashwe ngaha aye agende upimwa ngaho hafi byoroshye.
Impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania izikingiriwe bikwiye ku bijyanye no kwirinda umugera korona kandi icyo gikorwa cyo gutarukana impunzi gituma abantu benshi bakoranira hamwe bikoroha kwanduzanya indwara zitandukanye harimo umugera korona.
Muraba ukungene mu dukingira vuba na vuba turabiko tworonka gahengwe atwigwe turi impunzi bamwe bamwe ni bantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyine ubuzima bwiwe burangirikanye.
Tuje kuri iki kibazo cya korona ni indwara iteye ubwoba cyane kuko irajugumiza isi isi rikiragira ubwoba kurehura. Icyari cyiza rero twabona ni uko ngo tuzaniya ibipimo bikaza mu ikambi bakapima mu ikambi bakadupimira hagufi kuko urabona nko gukura amaraso mu ikambi ukazajyana i Dar es Salaam ikirere ni kirekire kugenda no kugaruka n'ibirebire aziba yanduje benshi n'abaziba bamenye atazo bamenyekanye bo bazuhari benshi.
Impunzi ziyandikije ku bushake bwazo zitahukanwa burindwi kwa kabiri no kwa kane mu ndwi heze haratahutse abarenga gato 430 ibitigiri bitangwa na SR. Kuri uyu wa kane hajyanywe abarenga gato 350 kubwa COVID-19. Izo mpunzi zifite icyo zisaba Leta ya Tanzania cyo kimwe na SR.
None rero turifuza ko babanza bagahagarika igihongora kugira ngo ibintu banze bice mu ngiro turiko turaraba ko korona urabona ko buri mwaka buri mwaka iguma ibyuka ibyuka bushasha.
Nibaza n'ibipimo badupime hanyuma umuntu agwaye bamenye ukuntu bamuvura cyange utagwaye nawe amenye ukuntu ashobora kwirinda.
Mu gihugu cya Tanzania cyo kimwe no mu yandi makungu aravugwa cyane umugera korona. Mu minsi heze Perezida Samia Suluhu Hassan yaremeye ko urucanco rutanguzwa muri icyo gihugu nyuma yaho yabaye uwa mbere gucandagwa. Naho biri uwo mugambi nturavugwa mu nkambi z'abarundi arizo Nduta Nyarugusu na Mtendeli. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanye, naha aya makuru y'aka kanya agarukiye. Mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe. Mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
It's the MP Records, Dr. Mash Production, Holy Seven, Your Smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe,
Ija furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Dusangiri jambo ya huje veshi. Muri sanga ya kose vishi. Agataro kamuraga kaboneke veshi. Aha, kaboneke veshi. Ejo hiza na yo ya kose vishi. Dusisuru kena muzika ya kose vishi. Americana.